Radijwi rya Amerika. Radijwi rya Amerika yumvikanira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi, mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu. Muri kumwe na Fidel Niyongabo
afatanyije nanjye Ernest Ugeziwe, ndabaramukije kandi mbifuriza ikaze mu biganiro byacu.
Abo bakandida rero batemejwe ubu by'agateganyo bashobora kuzuza ibibura muri dosiye zabo mu gihe cy'iminsi itanu y'akazi, ni ukuvuga kugera ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa karindwi 2017.
Uwo ni Calixte Mbanda, perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda, avuga ku rutonde rw'agateganyo rw'abakandida ku rwego rw'igihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaza ko zifise amakuru y'uko inteko za leta y'igihugu cya Siriya zishobora kuba ziriko zitegura ibitero gikoresheje imyuka yicisha ubumara gisa n'icyabaye mu kwezi kwa kane mu buraruko bw'igihugu.
Naho minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran, Mohammed Javad Zarif, yavuze ko icyemezo cy'urukiko rukuru rwa Amerika kibuza abaturage b'ibihugu bitandatu byiganjemo iby'abayisilamu kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gitiza umurindi imitwe y'iterabwoba.
Abantu umunani harimo abana bane n'abapolisi bane bishwe, abandi batari bake barakomereka uno munsi wa kabiri bahitanywe na bombe yari yatezwe ku ibarabara mu buseruko bw'igihugu cya Kenya hafi y'urubibe na Somalia.
Muri Afurika kandi umwuka mubi wongeye kubura mu majyaruguru y'igihugu cya Nigeria, hagati y'abaturage bo mu bwoko bw'aba Igbo bwiganjemo abakristu n'urubyiruko rw'abayisilamu, rumaze iminsi rusaba aba ba Igbo gusubira mu gace bakomokamo k'amajyepfo ya Nigeria.
Amakuru aya makuru rero n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya mugume hafi ya maradiyo yanyu. Ubu rero n'umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaza ko zifise amakuru yuko inteko za leta y'igihugu cya Siriya zishobora kuba ziriko zitegura igitero gikoresheje imyuka yicisha ubumara gisa n'icyabaye mu kwezi kwa kane mu buraruko bw'igihugu. Icyo gitero catumye cahitanye abantu barenga 80, catumye Amerika yishura mu kugira igitero c'indege z'ingwano muri Siriya. Mu itangazo ku muhingamo w'ejo kuwa mbere, umushikiranganji ajeje gutangaza amakuru wa Amerika Sean Spicer yagabishije perezida wa Siriya Bashar al-Assad ko hamwe inteko za leta zogira ikindi gitero gikoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara, ko we n'umuryango wiwe bobiriha bikomeye. Abategetsi ba leta ya Siriya barahakana ivyo vyagirizo, nta yandi makuru arengaho canke ivyemezo vyashikirijwe kuvyo ko leta ya Siriya yoba iriko itegura igitero gikoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran, Mohammed Javad Zarif, yavuze ko icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rwa Amerika kizitira abaturage b'ibihugu bitandatu byiganjemo abayisilamu gitiza umurindi imitwe y'iterabwoba. Mohammed yagize ati, birababaje cyane kuba iki cyemezo gihana abaturage b'ibihugu bitigeze bigaragara mu bikorwa by'ubwiyahuzi. Ati, nyamara ibihugu birimo abagize uruhare muri ibi bikorwa bigaramiye. Yunzemo kandi ati, iyi ni impano idasanzwe ku mitwe y'iterabwoba ikeneye abayoboke bashya. Osama bin Laden n'ibindi byihebe 15 muri 19 byagize uruhare mu bitero byo kuwa 11 Nzeri umwaka 2001 bakomokaga mu gihugu cya Arabia Saudite, nyamara ntikigaragara kuri uru rutonde. Ndetse no mu ruzinduko Perezida Donald Trump aheruka kugirira muri iki gihugu, yanasinya amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare afite agaciro ka miliyari 110 z'amadolari y'Amerika. Icyemezo kivuguruye cya Perezida Donald Trump gikumira abaturage bakomoka mu bihugu bya Libya, Iran, Somalia, Sudan, Siriya ndetse na Yemen. Ndetse Perezida Donald Trump yemeza ko ari inzira nyayo yo guhashya iterabwoba no kumenya neza abinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingingo zimwe na zimwe z'iki cyemezo zatangiye gukurikizwa mu gihe hagitegerejwe umwanzuro ndakuka uzava mu rubanza rw'urukiko rw'ikirenga rwa Amerika ruteganijwe mu kwa cumi uyu mwaka.
Radijwi rya Amerika, Washington DC. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ntabonwa neza n'abantu batari bake mu bihugu byo mu mahanga kiretse mu Burusiya na Israel, aho abantu bamufitiye icyizere kurusha Barack Obama igihe yari perezida. Ibyo byashikijwe n'ikigo kigira ubushakashatsi Pew Research Center mu itohoza cagize mu bihugu 37. ibice 22% kw'ijana gusa by'abantu babajijwe nibo bamenyesheje ko bafite icyizere Donald Trump kubijanye no kuvyifatamwo neza mu buyobozi bwa Amerika mu makungu. Ku gihe cha President Obama cyo gitegira cyagera kuri 64% mu myaka yiwe ya nyuma y'ubuyobozi bwiwe, igitegire cy'abantu babona neza Amerika cyagabanutse bikomeye mu bihugu bitandukanye muri Amerika y'Epfo, Amerika ya Ruguru, Iburaya, muri Aziya no muri Afrika, nk'uko bishikizwa n'ikigo Pew Research Center. Ukugabanuka kw'icyizere kuri President wa Amerika vyibonekeje cyane cyane mu bihugu bicuditse na Amerika mu karere k'Iburaya na Aziya, hamwe no muri Canada na Mexico, Urusiya na Israel n'ibyo bihugu byonyine n'abantu babajijwe bemera ko bafite icyizere Trump kurusha icyizere bari bafitiye Obama.
Nyuma y'impanuka y'umuriro watumye umuturirwa wa Grenfell mu mujyi wa Londres mu Bwongereza ugurumana, Minisitiri w'Intebe Theresa May yatangaje ko hagomba gukorwa iperereza ryimbitse mu gihugu hose ku buziranenge bw'ibikoresho bikoreshwa mu kubakwa imiturirwa mu Bwongereza. Nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa Theresa May, ibi bikoresho by'ubwubatsi byinshi byiganjemo ibyo hanze yo kunyubako byagaragaje kutuzuza ubuziranenge, ariko bikomeza kubakishwa mu buryo butemewe n'amategeko mu myaka mishize. Ibi ni byemejwe na raporo yashyizwe hanze ku munsi w'ejo igaragaza ko inyubako 95 zatsinzwe n'igerageza ry'ubuziranenge ndetse n'ubudahangarwa. Iri gerageza ryakozwe ku nyubako nyuma yaho bigaragariye ko ibikoresho byari byubatse igice cy'inyuma cy'uyu muturirwa wa Grenfell uheruka gushya ari bimwe mu byihutishije ikwirakwira ry'umuriro wahitanye abagera kuri 79 kugeza ubu 18 muri bo akaba aribo bamaze kubonerwa imyirondoro, harimo n'uwa Isaac Polos, umwana w'umuhungu w'imyaka 5 nawe watikiriye muri uyu muriro.
Radio ya Amerika Washington DC. Abantu 8 harimo abana 4 n'abapolisi 4 bishwe, abandi batari bake barakomereka no musiko wa kabiri bahitanywe na bombe yari yatezwe kwibarabara mu buseruko bw'igihugu cya Kenya hafi y'urubibe na Somalia. Iyo bombe yaturitse igimodoka barimwo yariko irengana. Umwe mu batagitse b'igipolisi atashatse ku izina ryiwe rimenyekana yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko abantu 8 bahitanywe n'iyo bombe, abana 4 n'abapolisi 4. Amenyesha ko iyo bombe yaturitse ku ibarabara riri hagati y'akarere ka Mararani na Kiunga mu gice cya Lamu ku birometero bikeyi umuntu avuye ku rubibe na Somalia.
Twerekeje no mu gihugu cya Nigeria, umwuka mubi wongeye kubura mu majyaruguru y'iki gihugu hagati y'abaturage bo mu bwoko bw'aba Igbo biganjemo abakristu n'urubyiruko rw'abayisilamu rumaze iminsi rusaba aba ba Igbo gusubira mu gace bakomokamo k'amajyepfo ya Nigeria. Chika Oduwa, umuyobozi w'aba Igbo batuye mu majyaruguru y'iki gihugu, yatangaje ko abaturage be ntaho bateganya kujya, cyane ko ubu bwoko buzwiho kugira ubutunzi bwinshi butimukanwa bwiganjemo amahoteli, amashuri n'izindi nzu z'ubucuruzi. Uyu mwuka mubi wakongejwe hanini n'urwandiko rwanditswe mu ntangiriro z'uku kwezi n'umuyobozi w'urubyiruko rw'abayisilamu wavugaga ko abaturage bo muri ubu bwoko bagomba kuba basubiye kuri gakondo yabo bitarenze itariki ya mbere kwakira uyu mwaka. Amakimbirane nk'aya yaherukaga kuba muri iki gihugu cya Nigeria mu mwaka w'1967 yaje no kuvamo ishingwa rya leta yashakaga kwiyomora ku buyobozi bw'igihugu cya Nigeria, ariko ikaza gusenyuka mu mwaka w'1970. Iyi leta yari yamenyekanye ku izina rya Biafra yari iherereye mu burasirazuba bwa Nigeria, ahanini ikaba yari igizwe n'umubare munini w'aba Igbo, cyane ko bari mu moko afite ubutunzi n'umubare munini w'abatuye Nigeria.
Amakuru yacu mubandanya kuyakurikirana kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88.3 n'ibice 3 no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice 3 Kigali mu Burundi, kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi kudukurikira mukoresheje adresse yacu ya Gmail ni radio yacu@gmail.com, mukajya no kuri Facebook aho mwandika Radio Yacu mu ijambo rimwe, cyangwa se kuri www.radioyacu.voa.com. Mu kanya gashize komisiyo ya igihugu y'amatora imaze gusohora urutonde komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda mumbabarire yamaze gusohora urutonde rw'agateganyo rw'abakandida bemerewe by'agateganyo kuba bakwiyamamariza umwanya wa perezida wa Repubulika mu kwezi kwa munani mu Rwanda. Abemerewe by'agateganyo ni abakandida babiri batanzwe n'umutwe harimo wa FPR Inkotanyi ndetse na Green Party. Ni ukuvuga wa FPR Inkotanyi ni Paul Kagame ndetse na Habineza Frank watanzwe nyine n'umutwe wa Green Party. Kugeza ubu nta mukandida n'umwe wigenga wemejwe by'agateganyo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi uri Kigali.
Abakandida batanzwe n'imitwe ya politike nibo bamejwe by'agateganyo kwinjira mu bazatanira kuyobora u Rwanda. Ku ikubitiro Paul Kagame watanzwe na FPR Inkotanyi niwe wemejwe by'agateganyo, na Frank Habineza wo mu ishyaka Green Party nibo bonyine bemejwe by'agateganyo na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora kuba abakandida baharanira guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu. Abakandida bigenga nta n'umwe wabashije kuzuza ibisabwa. Gusa benshi bahuye n'ikibazo cy'imikono 600 yasabwaga ngo umukandida abashe kwemezwa. Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yavuze ko hari ababura imikono mike, abandi bakabura myinshi, ndetse n'utaratanga urutonde rw'abamusinyiye n'umuntu n'umwe. Mu bakandida bigenga Rwigara Diane niwe wavuzwe nk'uwari ugiye kugira imikono yose yasabwaga, ariko perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora Kalisa Mbanda avuga ko Rwigara adafite urutonde rwuzuye rw'abantu 12 bagiye bamusinyira mu turere tw'igihugu. Igihugu barafinda se Gikubo Fred we nta rutonde yigeze ashyikiriza Komisiyo y'Igihugu y'Amatora rw'abantu bamusinyiye. Mwene Data Gilbert ni umukandida wa gatatu, we yagaragaje ko afite uture 15 atujujemo abantu 12 bagomba kuba baramusinyiye kuri buri karere. Komisiyo y'Igihugu y'Amatora igaragaza ko urutonde rwe ruriho abantu 187 aho kuba 600 yasabwaga. Philippe Mpayimana komisiyo ivuga ko abamusinyiye ari 65 kandi afite uturere tugeze kuri 23 atabonyemo abamusinyiye 12. Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora avuga ko n'abakandida bigenga batujuje ibisabwa bagifite amahirwe. Kalisa Mbanda:
abo bakandida rero batemejwe ubu by'agateganyo bashobora kuzuza ibibura muri dosiye zabo mu gihe cy'iminsi 5 y'akazi, ni ukuvuga kugera ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 7/2017. Kugeza icyo gihe nibyo tuzakira, tuzaba twakira ibyuzuza dosiye zabo. Nyuma y'iyo tariki tuzongera twige ibiherekeje kandidatire zabo, abo tuzasanga byuzuye tuzabemeza kandi tumenyekanishe urutonde rw'abakandida bemejwe burundu.
Abakandida bigenga bakunze kugaragaza ko bagiye bahura n'ingorane zinyuranye ubwo bajyaga gushaka ababasinyira. Uyu ni Diane Rwigara na Mpayimana Philippe.
Twahuye n'imbogamizi nyinshi suruta igihe twarimo dushakisha signature. Abantu bacu bahohotewe ndetse bamwe bakanafungwa, yewe n'abadusinyiye ubu ngubu bari mu bibazo byinshi.
Bamwe bagiye bavuga bati dusubize ibyo twari twasinye, none twari tuzi kuduha amafaranga habasinyura tukongera tugatangira, abandi nkabasobanurira bakagenda babyumva. Ku buryo ibi izindi mbogamizi nyine nizo zose mvuze z'urugendo tugomba kugenda, zo kuba abantu bakigira ubwoba badasobanukirwa bashaka gutema yeze vuba vuba badashyiramo igihe gihagije.
Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora avuga ko abakandida nta ngorane zihariye bigeze bahura nazo.
Mu bijyanye n'impapuro ziva mu buyobozi nta kibazo bigeze batubwira kibarushya, kereka bigitangira abantu bagiye babikanga batarabimenyera, ariko igihe bamaze kumenyererwa barabikoze. Muri administration rero nta kibazo. Ngira ngo ikibagora ni ugukurikiza ukuri rwose, bakabaza umuntu ko yabasinyiye yerekana identite ye bakayibona, kugira ngo ho kuba amakosa mu nimero, kandi bakamenya neza ko umuntu atuye muri district. Ibyo ngibyo babikurikije, nta kindi kiremereye twasanze muri iyo process.
Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yemeza ko ibyo abakandida bigenga babura babishakishije mu buryo bwihuse, iminsi 5 y'akazi basigaranye baba babyujuje, nabo bakazemererwa kwinjira mu mubare w'abahatanira kuyobora u Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze cyane Asumta Kaboyi. Tukiri i Kigali kandi mu Rwanda, urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha byambukiranye imipaka kuri uyu wa kabiri mu Rwanda rwatangiye kuburanisha umunyamahanga uregwa ibyaha byo gucuruza abantu. Uwo munyamahanga uzwi ku izina rya Owalaro yafatiwe ku kibuga mpuzamahanga cy'indege I Kanombe mu mwaka w'2016 afite impapuro z'inzira ebyiri z'ibihugu bitandukanye. Ibyaha byose arabihakana akavuga ko yaragiye gusura abakobwa b'inshuti ze mu Rwanda. Iyi ni inkuru yakurikiranwe n'umunyamakuru wacu uri Kigali Eric Bagirubusa.
Bwana Omar aruburana ibyaha byo gucuruza abantu n'ibyinyaniko mpimbano yagaragaye mu cyumba cy'iburanisha ari mu nkweto z'umukara n'amasogisi y'umukara. Impuzankano y'iroza iranga abagororwa yahindanye bikomeye kuburyo no mu mutwe yari yuzuye imikungugu. Umucamanza yahasi ibibazo umucungagereza umurinda bishingiye ku kumenya impamvu yamuzanye mu rukiko yahindanye. Yasubije ko biterwa n'imihanda banyuramo bava kuri gereza ya Mageragere. Umucamanza mu ijwi ryumvikanisha uburakari yibukije ko bimwe mu by'u Rwanda rugaragaza mu ruhando mpuzamahanga ku isonga hazi isuku. Bityo kuwahinguka mu rukiko agasanga aburanisha umuntu asatye ubwabyo byabicyasha ku butegetsi bw'u Rwanda, ategeka ko bitazasubira ukundi. Ubushinjacyaha burega Bwana Mararo ko mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane 2016 yafatiwe ku kibuga mpuzamahanga cy'indege I Kanombe afite inyandiko z'inzira cyangwa se pasiporo ebyiri ku myirondoro itandukanye. Pasiporo ya mbere yatanzwe n'igihugu cya Nigeria hariho izina rya Omararo wavutse mu 1987. Iya kabiri yatanzwe n'igihugu cya Sierra Leone ari naho yavukiye mu 1993. Iriho amazina ya Augustine Kaloko. Kandi amafoto ku nyandiko zombi nayo umuntu umwe. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko abashinjwa binjira n'abasohoka babonye ku kibuga cya Kanombe uyugaragara mu maso nk'ukiri muto bamwaka ibyangombwa by'inzira maze basanga afite ibitandukanye. Ubushinjacyaha busobanura ko yemeye ko inyandiko zombarize kandi ko butari ubwa mbere azikoresha mu mirimo yo gucuruza abantu mu bihugu bitandukanye. Umararo yemereye ubugenzacyaha ko yaraje mu Rwanda kureba umukobwa watwahaye izina rya Fifi bamenyaniye ku mbuga nkoranyambaga za Facebook. Abajijwe aho bohereza abantu bacuruza uregwa ngo yasubije ko bakunze kubohereza mu Misiri. Ubushinjacyaha buvuga ko bwabonye ibiganiro uregwa yagiranaga ku mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp nabo bafatanya mu bucuruzi bw'abakobwa bakoreshwa imibonano mpuzabitsina. Bwavuze ko boherezanyaga amafaranga mu buryo bwa MoneyGram muri Sierra Leone na Western Union muri Misiri. Uregwa mu bugenzacyaha yavuze ko intambara yateye muri Sierra Leone yamuteye guhungira Nigeria bituma atunga pasiporo ebyiri, n'ibisobanuro ubushinjacyaha bwamaganira kure. Mu myiregurire y'imbere y'umucamanza uyu munyamahanga yavuze ko abinjira n'abasohoka ku kibuga mpuzamahanga cy'indege I Kanombe batagize impungenge ku mpapuro ze z'inzira ahubwo ko bazigize ku bikorwa bye. Yavuze ko bamwatse pasiporo ze bazishyira mu cyuma basanga nta makimwe barazimusubiza. Yavuze ko bamubajije uko abona amafaranga akoresha mu ngendo maze asubiza ko akora akazi ko gufasha abantu mu kuzuza ibyangombwa bisabwa mu kubona viza. Umucamanza mubajije niba akazi gakorwa mu buryo bubuzwa asubiza ko ari akazi kadasaba ugakora kuba afite ibiro bizwi. Yavuze ko bamwambuye telefone ye ngendanwa basangamo amafoto agaragaza ubwambure bw'abakobwa baheraho bamukeka. Omararo yabwiye umucamanza ko ayo mafoto y'ubwambure yari yayoherejwe n'undi mukobwa w'inshuti ye uba mu Rwanda. N'urubanza rwakunze gukurura ibitwenge bya hato na hato haba kubakurikiranye urubanza ndetse n'ababurana. Bwana Omararo yavuze ko yaraje gusura umukobwa w'inshuti ye bamenyaniye kuri Facebook kandi ko yatanze telefone ze bakamuhamagara akabyemeza ko bari inshuti. Yavuze ko yasabye ubwunganizi imbere yo kubazwa mu bugenzacyaha ntiyabubona. Asabye gusubizwa iwabo barabyanga bahitamo kumwandikira ibyo atavuze. Yasobanuye ko pasiporo yo muri Nigeria yifashe mu 2012 ashaka kujya kwiga muri Tunisia, mu gihe ya Sierra Leone yayifashe mu 2015 bihabanye n'uko ubushinjacyaha bwo buvuga ko yayifashe mu 2009. Umucamanza Arisu Murisa yamubajije impamvu amazina atandukanye ku mapasiporo yombi. Yavuze ko yemera amazina yose ko araye. Kaloko ngo yaryiswe n'ababyeyi muri Sierra Leone naho Omararo ryo n'iryo umubyeyi wamwakiriye mu muryango muri Nigeria. Yavuze ko yaraje mu Rwanda gusura undi mukobwa w'inshuti ye twise Fofo. Ubushinjacyaha buvuga ko yamwizezaga kujya kumushakira akazi mu Misiri kuko umukobwa yemezaga ko ubushomeri bunuma mu Rwanda. Uwo mukobwa ngo afite imyaka 32 kandi uregwa ntiyumvisha uburyo yashuka umuntu ungana atyo. Maitre Janvier Bayinga n'umwunganira yabwiye umucamanza kuretse ubushinjacyaha kuba buregesha uwo yunganira ibyo bwitekerereza naho ubundi ngo nta bimenyetso bifatika bufite. Yavuze ko butigeze bugenzura niba koko abo bakobwa uregwa avuga ko yaraje gusura z'inshuti ze uretse kugereranya pasiporo z'ibihugu bitandukanye. Maitre Bayinga navuga ko ubushinjacyaha butanagaragaza ko zitari umwimerere. Umucamanza yasoje iburanisha hari impaka ku ruhande rwunganira zigira ziti: pasiporo ntizakorewe mu Rwanda, ntizakoreshejwe n'umunyarwanda, ntizanakorewe umunyarwanda, zibaye zitari umwimerereho byahurira he n'inkiko z'u Rwanda. Inkiko zabanje zaburanishije uregwa zanzura ko nta bubasha zifite. Ibyaha byo gucuruza abantu cyane abana b'abakobwa bashorwa mu bibonano mpuzabitsina bikunze kuvugwa mu Rwanda na leta igaragaza ko nta na rimwe izabyihanganira, ariko bigaragara gake mu nkiko z'u Rwanda. Iburanisha ritahari ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka. Abagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Imigambwe 27 yemewe n'amategeko mu Burundi yasohoye urwandiko rw'ingingo 27 kuri wa kabiri. Muri ivyo harimo gusaba umuryango wa EAC kurangiza ibiganiro birongowe n'umuhuza Mkapa vuba no kwiga amatata ari hagati y'Uburundi n'u Rwanda. Ugo rwandiko barusohoye inyuma y'inama bagiranye n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika eroje wirika neza niyo nkuru adufitiye.
Nyuma y'inama y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yagiranye n'abakuru b'imigambwe 27 ku irenga 40 yemewe n'amategeko. Abari muri iyo biyemeje ibintu bitari bike bikubiye mu ngingo 20. Muri zo harimo kwemeranya ko mu Burundi atakajagari canke indyane za politike zihari, ahubwo hari ibibazo vya politike gusa, hamwe n'uko leta yonagura imigenderanire n'ibindi bihugu bitabona kumwe ingorane ziri mu Burundi. Abanyamigambwe kandi banagize ico basavye indongozi z'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC. Yahanse ntahiraja umwunganizi mu bushikanganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu yasomye cyegeranyo cyabo
basavye ishirahamwe ryo mu karere ka Afrika y'ubuseruko ko byo fata ingingo yo gusozera ibiganiro kugira ngo bivuyemo bize kunganira ivyo abarundi bashikirije muri wa mu gusere day kugira ngo no kubiganira birangire hanyuma abarundi bitegurire amatora y'2020. Basavye yuko akare ka Afrika y'ubuseruko inarya shirahamwe ry'akarere bita CIRGL ishirahamwe gihe bwa Afrika nishyamwe mpuzamakungu oni yuko bofata nkama ibirego Burundi bwabashikirije kuvyeka ya gasotoro k'igihugu cy'u Rwanda ku ngorane zagiye ziraho muri iki gihugu. Basaje ishyirahamwe rya Afrika yo mu buseruko n'amashyirahamwe mpuzamakungu yose yuko boshira ho mu w'abahinga baje gutohoza ivyerekeye igwandagurwa rya president Hajamira n'abashikiranganje b'abarundi bari kumwe ryabereye mu Rwanda ku gihe cya 6 ndamukiza 1994 kugira ngo abarundi bamenye ukuri.
Bamwe mu batumire babwijwe rya Amerika ko bizeye gushika ku byo biyemeje canke basavye. Guillaume Ruzoviyo umukuru w'umugambwe w'abami n'abagabo n'umwe muri abo
jama 20 twese twayasinye yerekana yuko nuwari yarafise ikibazo yazanye hajya yahatoreye inyishu.
Abandi nabo nka Pastor Habimana atwara FNL iragirya gahuturemi asanga icyihutirwa kurusha ibindi ari guteza imbere Abarundi.
Ubikiraje ishinga abanyagihugu n'ubukene icyo yokora ubu ngubu igihugu kiratunze n'abazungu bahereye kuri zero ntiwumve ngo basanze ibitoro biri hejuru ibyuma biri hejuru indege ibigenda juru oya rero ko tubifise iwacu tufise abantu bize nibaje ushakira makungu aza kudufasha kugira ngo tubyimbe amazi ariho amazi ari mu yagankuba uriho badushakira abavyiza ababizi n'abarundi bafashanye maze turewe ibyacu byoteza abarundi imbere igikene ubu niterambere
imbere yo kwiryo terambere rishwari igihugu nabajije Ruzoviyo ko ataho kwibaza kwiyo migambo ikorera mu kwaha ku butegetsi narije ivyo biyemeje babikoranye na leta.
Wewe niho wari mushinga nahe munyamakuru umvise amajambo yavugiwe umvise neza yuko abariko b'imigambwe benshi n'abandi bamwe bavuga icyo umuntu wese yiyumvira ukavyiyumvira ibibazo bimwe bimwe hari n'igihe tutabihuriza ko
umushikiranganje Barandagiye nawe yashimiye abanyamigambwe yerekana n'impamvu zibimuteye
kuri iyi mpaje kwiyemeza musubiye kandi kugaragaza ubwira kandi ko umaze kugira amativite politike amofise n'ishaka ry'uko iby'igihugu cy'u Burundi bitunganywa na mwebwe twebwe abarundi ubwacu ata munyamahanga ntunye kuga kane mukanda mwemeza uwo wese agomba kudutanika ijambo ko tumaze gutera intambwe mu kwibakira igihugu cyacu kanatsinda muri rusange umutekano n'amahoro mu gihugu cyacu byatsimbataye kurusha ni no mu bihugu bya Buraya birimo ababiri barasiye atambaye batubemeka intebe ishushe.
Icegeranye abakuru b'imigambwe 47 basohoye basavye leta kugishikiriza inama nshingamateka abakuru b'ibihugu vya yase abaseyerjeyer hamwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU. Eroje urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroje kuri iyo nkuru. Tukivuga kuri iyi nkuru, Chauvino mugwengezo icegera ca mbere c'umukuru w'urunani Senared avuga ko bitabatangaje kwiyo migambwe ifata ingingo nk'iyo ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edigwema.
Nao chotangaza na mwotu chosimbi shumutima imigamge imu kwa haku utegeti imigamge ikoresho wanu utegeti niya migamge ya mye nere karaku pitangu viza alimuizo alumye iranda yuku yobanda nivirimbo yo hindura shigizo shingiro ata muna nikarichwa ata agatika kanjira munu kariku karahonya wa Burundi ataki na gitanga jiru kugachu uo mukapa wafuguro musi bariko wali ambambura baraziko ba shigikigi kwa chiwe baraziko ba heza gie icho yari kwa lakora uo musi boga rukama wafugagute yuko bata mukeneye bakeneye kufigani ilo jotahu nigitanga aza icho gituma kugachu aliki nukisanzo chane kubo sabi zovinu nanu wafugotanga aza nanu wafugotimisho mutuwa.
Bwana Chauvino Mugwengezo, umuhuza Benjamin Mkapa yari yaratangaje ko yifuza ko ibi biganiro byarangiye mu kwezi kwa gatandatu hagize ikigezweho. Kugeza ubu ngubu ukwezi kwa gatandatu gusigaje iminsi itarenga itatu, ubona amaherezo y'ibi biganiro aya?
Twibaza ko bajya abantu atacu bakoze bajya bari mu bijya gwego go guhuza Barundi nato watakoze kugira ibiganiro bihere ariko nkuko muwizi nkuko bakungu yabyiboneye intamba n'imwizi ibiganiro yamye ari pita nkuru viza eka ndagusabe ko ukorera kuri raporo icegeranye yo mukapo yaheruka kugushikiriza bibihugu avuga ati nukuri biragaragaye yuko intamba ni mu biganiro by'u Burundi byo hagati y'Abarundi ari pita Nkurunziza adashaka kubyitaba kuko wewe aguma yerekana ko byo severa de aguma yerekana ko atamuntu numwe yicwa aguma yerekana ko atamuntu numwe yahunze nizo ngorane turimo n'ukuri kose kandi ngaho rero bisaba ko pita Nkurunziza wenyine ahaguruka akikubita gashi agahitamwo icyatsi n'ururo agahitamwo ineza y'u Burundi kuko uno munsi nta n'ukuri nta numwe abiyobewe yarabaye intambamyi idasanzwe.
Yari Chauvino Mugwengezo icegera ca mbere c'umukuru w'urunani Senared yavugana na mugenzi wacu Edi Gwema. Muri ico gihe amakuru yadushikiye yavuga ko intumwe idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU Michel Kafando ariko agendera Burundi kuva kuri uyu wa kabiri mu kiringo c'iminsi itatu. Kafando yaje mu ibanga ntangere ridasanzwe nta kinyamakuru na kimwe catumiwe kumwakira. Inkuru yemejwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'u Burundi n'amakungu Alain Emenyamitwe. Mbere yuko dusezerana dusubira tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaza ko zifite amakuru yuko inteko za leta y'igihugu cya Syria zishobora kuba ziriko zitegura igitero gikoresheje imyuka yicisha ubumara isa n'icyabaye mu kwezi kwa kane mu buraruko bw'igihugu. Cyo gitero cyatumye cyahitanye abantu barenga 80 cyatumye Amerika yishura mu kugira ibitero by'indege z'ingwano muri Syria.
Twababwiye ko kandi ministre w'ububanyi n'amahanga wa Iran Mohammed Javad Zarif yavuze ko icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rwa Amerika kizitira abaturage b'ibihugu bitandatu byiganjemo abayisilamu kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo gitize umurindi imitwe y'iterabwoba.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ntabonwa neza n'abantu batari bake mu bihugu byo mu mahanga kiretse Uburusiya na Israel, aho abantu bamufitiye icyizere kurusha Barack Obama igihe yari perezida. Ibyo byashyikirijwe n'ikigo kigira ubushakashatsi Pew Research Center mu itohoza cyagize mu bihugu 37.
Naho muri Afrika, umwuka mubi wongeye kubura mu majyaruguru y'igihugu cya Nigeria hagati y'abaturage bo mu bwoko bw'aba Igbo biganjemo abakristu n'urubyiruko rw'abayisilamu rumaze iminsi rubasaba ko basubira mu gace bakomoka mo kamajepfo y'igihugu cya Nigeria.
Abantu 8 harimo abana 4 n'abapolisi 4 bishwe, abandi batari bake barakomereka uno munsi wa kabiri bahitanywe na bombe yari yatezwe kwibarabara mu buseruko bw'igihugu cya Kenya hafi y'urubibe na Somalia. Iyo bombe yaturitse igihe imodoka barimwo yari kirengana. amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri sahani yo bigarukiye kuri radio Ijwi rya Amerika. Tukaba dushimiye abadufashije bose mu buhinga bw'ivyuma, dushimiye engineer hamwe na Fatou Alimas Karara yadufashije kwegeranya ibiganiro. Kuri mikoro mari kumwe na Fidèle Niyongabo,
nanje Ernest Ugeziwe, ndabashimiye kandi mbifurize gukomeza kuryoherwa n'ibiganiro radio Ijwi rya Amerika yabateguriye.